Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya ikaze mu Central bakunze.
Ntabwo nari gutore bataza hano. Ndabyishimiye cyane.
Ndimbyakiriye neza kubera yuko nanjye nibazaga kunondwaje umwana nkibaza kuno nzava mu bitaro no nkajya gutora bya ibyaranyobeye. Hakugo biranejeje kubona yuko mwatuzaniye hano ahantu dutorera bitaturuhije.
Abo ni bamwe mu banyarwanda bari ku bitaro mu gisagara ca Kigali bishimiye kuba boroherejwe uburyo bwo gutora mu matora bashinga amateka. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kugaruka ku idoni doyizo nkuru n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ku ishamwe mpuza makungu gishinze kurwanira agateka kazi na muntu risaba makungu guhagarika vuba bishoboka gushorera ibirwanisho muri Arabia Saudite nyuma yaho harasiba imodoka itwaye abanyeshuri hagapfa abagera kuri 51 harimwo abana 40. Mu cegeranyo casohowe ejo na Human Rights Watch yise ico gitero icaha co mu ntambara cakozwe n'abasirikare mva makungu barongoye na Arabia Saudite cyongeye kubwicanyi bwakorewe abanyagihugu bari mu bugeni abari bagiye gushingura babo ubwakozwe ku bitaro no ku mashuri muri Yemen. Ico cegeranyo gisohowe inyuma y'umunsi umwe gusa unanimva makungu rwemeye ivyaha ivyavuye mu matora murantunga mu matohoza ya Human Rights Watch ko habaye gusamara mu kugaba ibitero harimo no kunanirwa gufata ingingo zari gutuma ibitigiri by'abapfa bitaba byinshi. Umuririmvyi umuziki wa pop akongera akaba ari umushinga amateka mu gihugu ca Uganda avuga ko yakubaguwe n'abajeje umutekano yaraye ashitse muri Leta Zunze za Amerika kwisuzumisha no kwivuza. Robert Kyagulanyi azwi kandi ku izina rya Bobby Wine niwe yavyandikiye ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko yashitse muri Amerika ariko ntiyashimye kuvuga ahaherereye neza na neza. Mu ijoro ryo ku munsi wa kane igipolisi ca Uganda caramuhagaritse hamwe n'umushingwamanza wiwe Francis Zack aho ku kibuga c'indege i Kampala bagerageza kuva mu gihugu. Igipolisi cabagiriza guhemukira igihugu kandi ko bari bahunze. Kyanguli umushingwamanza wiwe Zack hamwe n'abandi bashinga amateka batatu batavuga rumwe na leta bari mu bandi bantu 30 bahagaritswe mu ntango z'ukwezi kwa munani bagirizwa kugumura abantu bateye amabuye bongera baronona ngo imodokari yari itwaye perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na metero 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ncutse bakunze ibijuru rya Amerika. Ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira ivyerekeye amatora aho ico gihugu cazindukiye matora rusangi y'abazogira inama nshinga amateka bazosubirira iheruka guseswa n'umukuru w'igihugu yari ishoje igihe cayo c'imyaka 5. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kabuyi yagendeye mu karere ka Nyanza, Ruhanga ndetse na Muhanga kugira ngo ashobore kutubwira uko vyagenze. Ariko ndabona muhinga bw'ivyuma Assumpta Kabuyi tudashoboye kumugumana yamara imbere yuko tumugaruka ko abatoreye ku mavuriro barimwo abarwayi abarwaza n'abakozi barishimira kwegerezwa site z'itora bavuga ko bashima ko bashobe kwegerezwa izo site z'amatora. Ari kumenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana abidusigurire.
rwo gutora byo rwose dutoye neza nta kibazo ngenda nabikunze ubwo bwa mbere ntoye nakitwa Louise nda bikunze ndabyakiriye rwose imana
bimere numwe mu barwariye mu bitaro bya Muhima biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali usobanura umunezero afite nyuma yo gutora abadepite nubwa mbere atoye nubwo bigaragara ko afite intege nke ariko bamusindagije agera hari site yitora imbere mu bitaro aravuga ko byabanje kumugora kuko ikarita ndangamuntu yari ibitswe n'ubuyobozi bw'ibitaro
numvaga nibutoyene nabasengereje muganga rwose ngewe bavuga ndi bajye kuyikura hari abayime ndayibasubiza ariko nge gutora hanze rero ngira amahirwe mbona barayimaye nkuko nje gutora ndatoye ndarangije ngaje kuyibasubiza ntacyo
uyu kimwe n'abandi barimo abakozi b'ibitaro muri serivisi zitandukanye barerekana indangamuntu bakanikwa kumegere kubundi bagatora
ndi mu bitaro oya mfite umwana muri neho
wigeze ubona uburyo bwo gukurikirana imigabo n'imigambi y'abiyamamazaga
eh baraje kubitubwira
watoye ufite amakuru n'iki ubitezeho
ni byiza nyine by'iterambere
nk'ibiki
ntabwo mbizi neza ntabwo nari gutoreye bataza hano ndabyishimiye cyane
ndi mbyakiriye neza kubera yuko nanjye nibazaga kuntu ndwaje umwana nkibaza kuntu nzava mu bitaro no nkajya gutora byaranyobeye hakugo biranejeje kubona yuko mwatuzaniye hano ahantu dutorera tubita turuhije
wari warakurikiranye se ibikorwa byo kwiyamamaza umve ushobora gutora cyangwa ishyaka watora ariko uzi neza imigabo n'imigambi yaryo
ntabwo nabashe kujya ngenda niyamamaza ariko kubera yuko ngiye nsanzwe nkunda gutora ishyaka riba rimfitiye umumaro mba ndezi
ku bitaro bya Kacyiru biherereye mu karere ka Gasabo naho twasanze batora Angeline Mushimiyimana wari uhagarariye site y'itora muri ibi bitaro yatubwiye abahatoreye abari bo
aho ku bitaro bya Kacyiru harimo gutorera abakozi b'ibitaro abakozi ba forensic laboratory harimo gutorera abaklina harimo gutorera abarwaza harimo gutorera abarwayi bafite batarembye cyane abarembye cyane ntabwo bashoboye kuza cyane cyane nk'abagore bari kunda abo bamaze kubaga bari muri salle d'op barimo kubaga abo ntabwo bashoboye kuza gutora igeza kuri aya masaha yo mu masaha 3 n'igice tumaze kugira nk'abantu bageze nko kuri 300 bamaze gutora
kuri ibi bitaro kimwe n'ahandi hanatoreye abakozi b'inzego z'umutekano bari mu kazi nta muvundo n'imirongo miremire byahagaragaraga kuko bazaga umwe umwe bagatora abakozi bagasubira mu mirimo naho abarwayi bagasubiraho bari barwariye n'abarwaza bikabuko uyu ni umuganga mu bitaro bya Muhima watubwiye ko barimo gufasha abarwayi
natwe twatoye kandi nkaba nishimiye uburyo twatekerejweho kugira ngo tuze duhabwe serivisi hano kandi dutore ku gihe kandi dutoreraho turi nabo turimo kuvura nabo bahabwa ayo mahirwe uwo mushefu wa serivisi yari afite amakuru ko uburenganzira bwa mbere k'umurwayi arabanza kuvurwa yarangiza agakurikirana irangamuntu kuko ntabwo umurwayi aba yiryamanye akamufasha akamuzana gutora akamusubiza ku gitanda cye akagenda azana undi gutyo
komisiyo y'igihugu y'amatora iravuga ko yateganyije ko bazatorera mu bitaro n'amavuriro bakwandikwa ku migereka kuko yasanze hari abantu benshi igihe cy'amatora gisanga bariyo ku mpamvu zinyuranye iyi komisiyo ivuga ko ari igitekerezo yagize inabisabwe n'abaturage batandukanye Bwana Bwishyura John ushinzwe ibikorwa by'amatora mu murenge wa Muhima araduha ishusho y'uko byakozwe
ntabwo twari dusanzwe tuzi abantu bazatora hano kuri kwa muganga twakomezaga kuba turi hafi kugira ngo dufatanyije n'abaganga bakatubwira uko situation imeze ese abarwayi murabona bangana iki abarwaza murabona bangana iki bakatubwira ati mu kigereranyo tukazana ibikoresho kuko mu by'ukuri nta mibare yaho twari dufite ariko icyagaragaye cyo nuko hari abantu benshi usanga banaruta nabo mu midugudu imwe n'imwe tubabaza batubwira ko ari abantu 340 kigereranyo ariko ikigaragara barimo bararenga
umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwijwe rya Amerika ko muri rusange nta bibazo byigeze bigaragara ku masite ari mu bitaro n'amavuriro kuri uyu wa mbere mu gihugu hose habaye amatora rusange y'abadepite kuri uyu wa kabiri ku itariki enye z'uku kwezi hakaba hateganyijwe amatora y'icyiciro cy'abagore nibutse gusa ko ari ku nshuro ya mbere hashyizwe site z'itora mu bitaro n'amavuriro Claude Ganza Munyamagana Ijwi rya Amerika i Kigali
Claude Ganza Munyamagana arakinuye mugenzi wacu Asumta Kaboyi nawe turi kumwe kuri telefone ariko arakurikirana ayo matora mu karere ka Nyanza Ruhanga ndetse na Muhanga Asumta Mahoro muri utwo turere kurekurikirana mwo iby'amatora y'abashinga amateka
Amahoro Diane
Ego byagenze gute yatanguye sangapi umwuka warumeze gute
Yego Diane nkuko bivuze byatangiye mu gihe cya saa moya nibwo n'amatora byari bifunguye ariko kandi aho kuko mu ntara nagiyemo mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyanza Ruhango ndetse na Muhanga akenshi ari mu giturage abaturage batangaza kuva saa kumi n'imwe hari n'umusaza wambwiye ko yageze ku biro by'itora isaa kumi za nijoro akarindira ko bafungura agatora wasangaga bazindutse ku buryo saa tatu saa yine wabonaga nta murongo uri ku biro by'amatora umuntu aza akinjira agahita atora gusa abantu benshi babanya bagaragara mu karere ka Nyanza kuko muri Nyanza hari ibigo by'amashuri byinshi aho wasangaga abanyeshuri biga mu cyari cyane mu mashuri yisumbuye bagiye babashyira ku migereka ugasanga rero niwe honyine byibuza usanga muri aya masaha hakiri abantu bagenda bahita ikindi nakubwira nuko mu karere ka Nyanza ni naho hatoreye umukandida Nsengiyumva Janvier waje guhura n'akabazo gato yani nakita gato kuko komisiyo y'igihugu y'amatora ivuze ko igiye kubyigaho aho kuri liste y'itora aho kwandikwa amazina ye Nsengiyumva Janvier banditseho Nsengimana Janvier akavuga rero umukandida akatubwira ati bishobora guterera abantu ikibazo nk'abantu bari bazi amazina yanjye ariko batanzi ifoto yanjye bakaba wenda batamaye mahirwe kubera ko batabonye amazina nyayo
none komisiyo
yamaze kutubwira yuko byo ntacyo bitwaye bagiye gukomeza babwira abaturage ko ari inyandiko gusa itanoze ariko kandi ibirango bye bihari ndetse n'ifoto yo ihari
urakoze yasumta kabo yibandanye rero bikurikirana hamuraheza ugaruke makuru yacu yo hanyuma utubwira uko bizabyifasha Ishirahamwe tukivuga ivyayo matora ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryarungitse umurwindorerezi zigera kuri 30 kuyacungera uwo murwi husigura ko imenyetso vya mbere vyerekana ko ayo matora azobamwo ubwisanzure akagenda neza inkuru turaza mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
Indorerezi z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zarungitswe mu Rwanda gucungira amatora y'abashinga amateka zigera kuri 30 urongoye uwo mugwi avuga ko igikorwa cabo ari ugucungira ko amatora aba mu bwigenge mu mutekano no mwituze nk'uko amasezerano y'intwaro rusangi y'iryo shirahamwe abitegekanya umufasoni Aichatu Mendaudu Suleiman yahoze ari umushikiranganje w'imigenderanire mu gihugu ca Niger niwe arongoye izo ntumwa
Le mandat de la mission d'observation est de
Igikorwa cy'umugwi kizogorwa atawudutamitsa ijambo tuzoraba ko amatora azoba mu bwigenge mu ntwaro rusangi no mu muco tuzoraba ibibera mu tuzu tw'amatora byose kwatamusunikano kwatagutera ubwoba abaja gutora canke aba bategeka ico batora ingene baza n'ingene bakigwa twarungitse indorerezi 30 ziri mu mice 11 bagiye mu ntara zose z'igihugu hame no mu gisagara ca Kigali tuzocungera ikiringo c'amatora hame n'inyuma yaco gushika ivyavuye amatora bimenyekanye mbere yuko uwo mugwi uja ku kivi hari izindi ntumwa zari zimaze ukwezi ziraba uko ayo matora ariko arategurwa mu gihugu Aicha Tumi Ndawudu yemeza ko ibimenyetso vya mbere byerekana ko amatora azoba mu mutekano.
Le rapport d'observation avant les élections a regardé toutes les conditions d'organisation.
Umugwi wa mbere wadutanguriye waravye cyane cyane ingene amatora muri rusangi ariko arategurwa. Icegenyo cyabo kivuga ko ibisabwa byose bikwiye kugira ngo hategurwe amatora meza kandi yizewe. Naje we nivyo abo twashoboye kubona nabambwiye. Narabonanye n'igisata cawonikiraba iterambere umugwi utegura amatora amashyirahamwe yigenga habe n'abaserukira leta nizeye ko azobara amatora atekanye nta kintu ndabona giteye amakenga canke co hungabanya umutekano izo ntumwa zizorangiza akazi zatumwe itariki 8 z'ukwezi kw'icenda uno mwaka bitekanjwe ko izo ntumwa zizoshira ahabona raporo izo birimwo ivyifuzo n'impanuro by'ingene amatora akurikira azotunganywa neza kurusha bafatiye kuvyo bazoba babonye ubu komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko hitezwe indorerezi z'amatora zigera ku 2000 mu matora yose y'abadepite mu matora ya perezida wa republika yabaye ku mwaka yeze yatsinzwe na perezida Paul Kagame indorerezi z'ishyamwe ry'ubumwe bwa Afrika zarashimye ingene amatora yagenze zavuze ko aya matora yabaye mu muco mu mutekano no mu bwisanzure Pierre Clavin inkuru I Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Mukanya turaje mu gihugu cyo Burundi ariko imbere yaho tubanze tumarire amakuru tubafitiye mu Rwanda tuyafatiye mu vyinkino ubu naho hamugwiserukira gihugu u Rwanda rw'abigeme batarakwiza imyaka 20 mu nkino za volleyball waraye utahukanye ikibanza ca kabiri ku rwego rwa Afrika mu nkino zari zimaze iminsi 9 zibera Nairobi muri Kenya uwo mugwi wa Chironka n'uburenganzira bwo kuzoja mu nkino z'isi yose zizobera muri Mexique mu mwaka uza Julius Kansime yararongoye iyo miyabaga asigura ko abo bakobwa iteka bataye gutera u Rwanda gusa ahubwo bariteye akarere kose mu byumva mu nkuru twubaza mugenzi wacu Nairobi Elo Julika neza
awari mjojo kuru uwe imana kukibuga mhoza mahanga chitiriwe moi na irobi gihimi ya baga ya banyarwanda kazi itara kuizi miaka mirongibili yari kiligi nana iherile kutawuka nikibanza chakabili mwongino za volleyball uwe gorgwa Afrika na harigi meo misiri batabo roheleje nagato Valentine Munezero umukuru w'urwanda yashimye intambwe we na bagenzwe bashitseko
numvisha ari ibintu birenze cyane cyane ko ukizera ama equipe ikize cyagihari ariko ama equipe yarahari yarakomeye kugwego nje ntabitekezagaho kujya muri kimwe cyakabiri numvaga ari ibintu birenze numva ari nimushimishije cyane ko byananshimishije cyane rare rwa equipe yange nabyo byashimishije cyane
bavuga kutaruvyizeye
nari mbyizeye ariko ikizere cyari gice yabitewe n'ukuri nti nari gifite ikizere ariko ikizere cyari gice cyane none aho bitewe n'ukuri twaje ku kibuga uko mugoma uko n'abakinnyi bameze kubona buri wese ku giti cye hari kinahishe ariko kugira ngo tukabyerekana hari ikizere byahise bima bashaka kujya mu kimwe cya kabiri
eka na Julius Kansime yaje barongoye niko kuko
mu byukuri ni ibintu bishimishije cyane aba bana twazanye n'abana batoya niyo bwa mbere baje muri iri rushanwa kubona dutahanye umwanya wa kabiri ni ibintu biri wese yakwishimira ari je ari abakinyi ari abanyarwanda muri rusange twese turabyishimiye kuko buri bose n'abari mu Rwanda baratugera bati kuraje mukomereza aho ngaho muhindura amateka kuko uyu mwanya no bwa mbere twawugira kuva mu Rwanda rwaba mu mateka ya volleyball
ayo mateka yahindutse yahaye amahirwe abanyarwanda kazi yo kuzoja mu nkino z'isi yose mu mwaka uza Munezero nabo bakinana basanga ari iteka ridasanzwe.
Neka ko dutsindira karere kose especially urwanda rwacu. Yeah. Ko twaje tuje guhangana n'ama equipe duseruka igihugu cyacu ako na karere muri rusange. Turiteguye cyane turi na ready tugiye kujya twari imyitozo kubyo cya mukisi akabase tuzana igikombe. Abakobwa mu Misiri ntaga ari equipe yoroshye. Ni equipe ikomeye ifite mu mutwe cyane ko bo bafite attaque zikomeye cyane. Nyeka kimamvu badutsinze batwatatse noneho twajya kuri block atwisha block out cyane akari mamvu badutsinze
narishimye cyane uko byaranunguye uko nabishyigaraga ariko nayibonye buri mwe nyine twakora umwitozo kabona aho tuzagira ako twageze hano nyine tubishyira mu bikorwa twerekana ko dushoboye turabikora nzatanga intware biroroshye kandi yanakomeye nago bikomeye cyane kandi narwo byoroshye ngurekere tugiye kwenda dukore ku buryo twajya guhura nabo batazongera kudutsinda tuzatwabonye hari ari kibazo tubikosore
imbere yo kubikosora Kansime wasanga umugwi utateye iteka urwanda gusa
uroye nko muri zone 5 iyo bita zone ya 5 na akarere ka volleyball ka 5 urwanda nitwe twenyine turusewikiye urumva rero ntabwo urwanda ruserukiye urwanda gusa ahubwo ruserukiye na karere ka 5 kuko niyo kipe yonyine bashoboye kohereza
aka 5 twovuga ko ari hena
aka 5 na Sudan na Eritrea na Somalia na Kenya n'u Burundi n'u Rwanda na Tanzania na Uganda
umugwi w'abatimba b'abanyarwanda babi Nairobi ntiwari watanzwe gushikira abashiki babo
nari semaje kugicanje kuna mvana abana biwacu nuko baye imbaraga nyene ubutsinzi muri cyo tugira ishema nyere baje ishema gicacu uba kabisa ishema rikomeye cyane yo mbonje gucangise rukira mahanga kabura kigize kuri intambwe nyina final bona kabisa bishimiye cyane
atizame ngo kunyishura urabona abanyarwanda bose baje aba diaspora n'abandi bose baturutse impande n'impande n'abanyakenya n'abarundi bose bari kugufana turafa twibukira n'ejo
morale ni ngombwa kuko Rwanda turi abambere Rwanda abantu bakakira bose bumve Rwanda turi abambere Rwanda tukofiti Rwanda Rwanda tuko win leo turishimye cyane Rwanda twaje mu gikombe cy'isi igikombe ngombwa n'umugwi gitaye Kigali Kigali
izi nkino za volleyball ku rwego rwa Afrika kubigeme bari munsi y'imyaka 20 zari zatanguye ku itariki ya 25 ukwezi k'8 guheze ku mugwa mukuru Nairobi Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eroje uri kaneza harakinwe kuri ayo makuru rero atuvaniye Nairobi yerekeye inkino z'abanyarwanda mu bya volleyball abakobwa bumvise baraye baronse ayo mahigwe kuzoshobora kuja muri iyo mikino ya Mexique mu gihugu cy'u Burundi naho bamwe mu barimyi bo mu makomune atandukanye yo mu ntara ya Murambya ntibabona kumwe igihe cyo gutera imbuto zo kumutasuro harabasanga ko imvura imaze iminsi igwa ari nyinshi ku buryo batoteragira abandi nabo bakayita igihungura bayi kuri ivyo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko buzotanga umuco minsi ya vuba muravyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Murambya Diane Ndonsi
Aba ni bamwe bari mu mirima dusanze bariko barahanda aho bazotera imbuto zo kumutasuro nkizi ibigori hamwe n'ibiharage ku mutumba wa Masango ho muri komine ya Murambya ibyo babikora bisunze imvura yaguye mu mpera z'uku kwezi k'8
mutamwitwa gute
nze ingororero nayo
kumuhamukukura ibitoki muriko murateragira ibigori hano
kwitegurira guteragira ibigoro mu ndimo dukangaje ivyatsi twamaze kwizera umutasuro ahegereye muhira no kurejo niwe ndatera simbisha
hari nabandi bariko baraca amabango yaho bateragira ibigori Ekanuyu avuga ko yari kuba yatanguye guteragira yatabari uko ari ndiri ifumbire ya kijambere.
Nkubu beshi tubandanije tuguma dusomba amase dutera imyumba ati kuko ari tarindangere. Hame mvuri guya ari byo byivyo tuzoca dutera ibigori turose angere ka urabona hari hanweye beshi babashoboye gutera iyo baronka iyo angere habuze ange.
None rimo tinya ko bishobora guheranya.
Ndibaza ivyo byo byose bibihe imvura inkeka izoba hafi kuko nta gihe na kimwe yabwagwe ngo igeze nk'iki gihe uri ku atema hose hanyoye
nubwo biruko amakuru dukura mu buyobozi bujejwa amazi y'imvura no kugenzura ibirere mu gisata cha Ijebu avuga ko kugeza ubu atamvurira atasura kukaba nkako abari myibo muri komine ya Mbuye muri no ntara nyene ya Murambya bavuga ko bataragera gutera kuko imvura imaze imisigwa ari igihungura bayi aba ni bamwe ku mutumba wa Mugerera muri yo komine
twebwe turarindiriye nuko ku 9 yuko hari imvura tutobona nawe ni gihungura ntitwashoka dute gihungura bayi kera niko twabivuga tutinya cyazo bari horariza mu nyuma bigacari bitwara
none ubuye muri komuteragira iki
ibihaya imyumbati
gusa ivyo byakiwe n'izuba ntangorane
ntacyo biba
ntaze hindwize birigwa niho dushobora gutera kuko aba habombye naho imvura yocigenda birashobora kumera
mu bamaze guteragira nubwo batarishimira imvura cyane bihutira ko abanyeshure bava mu kiruhuko babunganiye mu bikogwa
kwisunga abana kugira ngo dufashe kuyora amase ubona nkati ndoba ntikora nk'imbegete y'amase yaturaguye ngaha ejo naho tuje turagura hariya hivye
hama naho tusigara urateragira
ni nzi nsigana ndacirira n'umutamakazi wanje ngaca amabanga umutamakazi agashira amase hanyuma ngaca agenda gutya
Muri rusangi abarimyi bavuga ko bamenyereye kugendereza ibihe ariko kubwihindagurika ry'ibihe rimaze igihe gibonekeza basaba ko bamenyeshwa ibijanye n'ikirere
nibabona mu kirere atamvuririho vuba barabitumenyesha abo babijeje ntitubandanye dutera
Ukubura makuru kubijanye n'ibihe by'ikirere kubarimyi rimwe na rimwe kuragira ingaruka mbi nkuko bamwe babivuga Ni mu gihe hari gihe batera imbuto bamaze kwishimira imvura ya marikirere kikabahinduka kuri ivyo ubushikiranganje bwo burimye n'ubworozi burabizeza ko muri imisi ya vuba bugiye kugira icyo bushikirije mu ntara ya Murambya Diane Ndonse ijwi rya America
Banywanye bakunze ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugiye mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 27325 96685 98815 11995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 15,530 Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,170, 10,630, 13,330 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Inkuru imwe yo makambi imbere ko duhava duca duhinduka duhana gahindukira itangira ry'umwaka w'amashure w'2018 2019 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo utanguye bamwe mu banyeshure mu nkambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Amajepfo atabikoresho by'ishure bafise inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Ubwo kuri uyu wa mbere hatangizwaga umwaka w'amashuri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko uyu mwaka utangiye amwe mu mashyirahamwe ashinzwe uburezi muri iyi nkambi harimo Action Aid na Ebenezer ari nta bikoresho yari yaba ubwo twagendereraga bamwe mu banyeshuri b'abarundi biga ku kigo cy'isumbuye cya Institut Batwa na EP Sungu kuri uyu wa mbere bamwe mu banyeshuri bari bambaye za uniform abandi nabo batazambaye maze batugaragariza uburyo batangije uyu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2019 umunani biumbi biratu minichenda mura ya magambo.
Mwa matura utangi aliko wa mwe ya mwini dupsilio dutanguza kuhishuri nama kaye informe. Mwa badu sabzio kutuzo kwa mbali biratu vzera aliko mwungu na jodufise sindzile benezeri kwa lishizo tugira ikadupokeza sindzi tularindiri.
No nese mura bijenza kute mkwandika muda fitama.
Turatonda kuhishuru konyene tularindiri tulaye kutuzo hava turonga izo tuzo watu landikisha tuwe tulatanguza mwa.
Ubu wazanya makayenga?
Nani mwe nazani.
No nesuri kutu dafitikai?
Napuwe kutondu konyene nzovanda tonzo konyene ya manina ya ronga nzokuimura kubandu wazo hava mze kuandika.
Tangiene zaiko na uniforme waraduha. Iyo mwa kweze na uniforme wadu haibaha ya andi mashuri tukegomu wakade waratukui. Na jenamba izi mwuzi zisanzo na uniforme dufiti.
Kuberie mba?
Igize imyaka 2 bata uniform
kwebwe rero cyo ikibazo no bafise turi banaho nikora na hano dukura amahera yo kugura makaye uniforme zirazimbye kwebwe nanu kokura amahera ariko tukumva ngo ngo na byangombwa ufise atabyangombwa ufise no wobwiye gukora iki kwishuri ubu ngubu nazanye imuzu zisanzwe nago nazanye uniform
nyanzira Chantare kimwe nabandi babyeyi bo mu kambi yo mu Rusenda bari baje kwandikisha abana babo ku ishuri ribanza rya EP Isungu batubwiye yuko bateye impungenge no kuba uyu mwaka w'amashuri utangiye kandi abana babo batarahabwa ibikoresho by'ishuri
kwera nta muntu aja ku murima atafise isuka
ibyo nabyo ntibiba
biza rero nuko bo dupokeza abana kubera bazi yuko umwana aja ku ishuri afise ikaye babapokeza makaye bapokeza amakaramu kubera mu mwaka uheze nitwe twimenye ntibabapokeje guhera uyambe niyo yapokeye naho ntibab pokeye bose je dafise abana beshi batapokeye nta mwana wanje numwegeza muri uyu mwaka none ntani ni forme bapokeye none raba bataguye kandi umwaka batarapokeya nakime uburo turarindiye turabe natwe mwebwe mu dushikira imbere mukaba ingiga bakadupokerera abana bagapokera kubera ntibazoguma uko bihorera mu nzira biza biriribye uyu mugahinga
Jamisigaro numwari mu mwaka wa kabiri ku ishuri ribanza rya EP Isungu avuga yuko kuba amashyirahamwe ya Action Aid na Ebenezer ajya atangira ibikoresho by'ishuri mu kwezi kwa mbere kandi abanyeshuri bo bafunguye mu kwezi kwa cyenda hari ingaruka bigira ku myigire y'abana
ingaruka bigira nuko umwana ubumenyi tuba turikomba ndiko ndamwigisha atahabushira mu ikaye agasambwira ati naho nandika ntanicyo nandikira ko ntanakimwe
none se nk'uyu munsi barandika he
uyu munsi nta namwe bandika
urabigenza gute
cyo ko ndabigenza ndagerageza kwiyaranja cyo bwanze ahubwira abarondera udukaye twumwa kuheze kandi si benshi badufise Baba ritwo bandikamo.
Rwanda gwishiramwe rya Ebenezer ari naryo rijya ritangira ibikoresho ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye yo muri inkambi batangaza yuko nubwo aba bana batatangiranye uyu mwaka n'ibikoresho by'ishuri hari gahunda bafite yo kuzabitanga. Uyu ni Makini Rukamigwa umukozi wa Ebenezer mu Rusenda.
Ubu ngubu ntabyo turabahereza nkuko bisanzwe iyi ni imyaka 3 tumaze tubitanga kuva inkambi yaza kuko tujya tubihereza abana b'impunzi z'abarundi bari hano mu nkambi ya Rusenda. Ariko mu minsi itari mikeya byo deja twamaze kubiteganya birahari tuzabibahereza
kubera iki kibazo cyo kudatangira ibikoresho by'ishuri ku gihe bigenda bigaragara muri inkambi yo mu Rusenda bituma bamwe mu bana bagenda bazerera mu mabarabara ndetse abandi nabo bakazererera ku kiyaga cya Tanganyika Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo
Vedaste Ngabo nawe we urakinuye mbere yuko duhanaga hindukira ndababwire muri make ko abanyororo baharurwa 400 baraye batorotse ibohero riri mu micungararo yo mu bumanuko bw'umurwa mukuru wa Tripoli ni muri Libya hamaze indwi habera gutana mu mitwe gukomeye nk'uko vyashikijwe n'igipolisi banshi muri bo bari bapfunzwe bagirizwa gushigikira Muammar Gaddafi hamwe n'ubwicanyi mu migumuko y'umwaka 2011 yasenyuye intwaro yiwe amakuru atangazwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu havuga ko abantu 39 bishwe abandi bashika kujana barakomereka kuva izo ntambara zihuza imihari yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe zitanguye ku munsi wa mbere mu manuko wa mbere mu bumanuko bwa Tripoli leta y'ubumwe yemewe n'amakungu yashikirije ejo kwa Mungu ko ishize umurwa mukuru wa Tripoli hamwe n'imicungararo yawo mu bihe bidasanzwe byo mu ntambara umurwa mukuru wa Libya ntagahengwe urigera uronka kuko wamye mu ntambara hagati y'imihari kuva Gaddafi akuwe ku butegetsi n'ukuri n'incuti bakunze mwakoze kumviza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikiriye ku bwa Macdile ya Bero yafatikanije na ingenieur Najwa na Jenazwe Diane twari kumwe tuzongere dusubire ejo nkaho twahereye mugire umunsi mwiza n'indwi nziza mubanye no muvyanyu
jamais le bord, t'as essayé, mais ce n'est pas le bon.